culture amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
ni radio ndo kirutiwa mubandanya mukurikira kaze murano makuru yo kuruno mugoroba hano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize Abanyagihugu ba muri quartier Kajiji mu bantu ko bwisagara ca Bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'indwara yakorera imaze imisi iharangwa abantu batatu bo bamaze gufatwa mu kiringo kidashika indwi zibiri ku bw'amakuru avaho mu Kajiji abo bavuga ko bibiri ko bitumwa n'ubukene bw'amazi buharangwa mu Kayanza naho umugambi wirondoka rijanye n'amagara meza ku murangwamwo intambamyi kuko gushika ubu abijukiye uburyo butandukanye imbyaro batararenga ibice 17 kwijana mu gihe leta yatekanya ko wabajitse ku bice 39 kwijana ni mu kiringo cha meza 6 leta y'u Burundi kandi himenyesha ko yimirije kududza ikiguzi ku murimyi kugitegwa tipampa inyuma yiduzwa y'igiciro cicayi hamwe n'ikawa twabateguriye nibijanye n'itunganywa ry'ibisagara ku ngwa mukuru wa politiki Gitega utuma amajwi abashikira ni Mathieu Habona Yesu twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Nasubiye kubaramutsa abanyagihugu ba muri quartier Kajiji ni mu manuko bw'isagara cha Bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'indwara yakorera imaze imisi yadutse muri ico gice abantu batatu bo bamaze gufatwa n'iyo ndwara yakorera mu kiringo kidashikana indwi zibiri ku bw'amakuru atangwa n'ababa muri ico gice abo bavuga ko iyo ndwara iri kwitumwa n'ubukene bw'amazi meza buharangwa iyo ndwara kandi iremezwa n'urwego rujejwe intwaro muri ico gice ariko kwizeza ko hari umugambi wo kongereza amazi meza mu makariti atandukanye umaze gutangurwa n'ishyirahamwe rigidezo ni nkuru tubaza uribye kwizera
Muri ayo makakte twaciyemo twasanze abanyagihugu bafise ubwoba kuko indwara yakorera havugwa aba twavuganye mu gice cha Kajiji berekana ko nabo bashobora kwandura kuko harabamaze gutogwa ko iyo ngwara
baramaze gutora abantu bashika nka batatu bagwaye korera ngaha baradutera ubwoba nyene kuko bajya bafashwe na korera bashobora no kuba bandukije abandi
birandaje shinga kuko nane mbona yuko umengo tutava dufatwa bivanye nuko amazi aragoye ngaha muri Kajiji ni make cyane
ahandi iyo ngwara ivugwa ni muri quartier Busoro nk'uko tubibwirwa n'aba banyagihugu
agiye twumva ngo haro yafashe mu Busoro ibyakira nabi nyine tuvuga ati natwe umunsi n'umunsi agizoza nyene nk'icyaduka idufate
no mu bisezeze byaravuze rwose ahanyu yuko kandi sagasezwa mu muri ingwara ya korera
naho bashikiriza ko byo babiva ku bukene bw'amazi buvugwa muri ayo makartie hari kandi n'isuku rike ryo bariri mu bitumi cyo kiza cibonekeza
hari nk'ahantu ugenda ugasanga ku muhana w'umuntu hari mwandurenze bavuga ati ashaha ngwara niyo reka kubafata
mu kwinyandira hari ugiye mpana numva yuko korera itegwa n'isuku rike
abo banyagihugu babona ko nyabo naho kongererezwa amazi meza kugira byorohe kugwanya icyo kiza
barayakora n'ingwara n'ukuri ibabaza kandi bidahatse ko yica kandi mu minsi mike ishobora kudusaba kugura amazi yobone
ngo badusabye yuko ngo twongerereza ayandi mabombo nk'ura mu Kajiji ko kakizimbo natwe tukifashanya n'abantu ku bijanye n'isuku
muyobozi bwa komine Mugere buremeza ayo makuru Veniste Ndabagoye umwe mu bahanuzi mu buyobozi bwa komine agira ati
nibyo muri muri iminsi haribonekeje ikibazo cya korera muri selire Busoro na selire Kajiji parti imwe ari ahantu bashobora kati muri raporo batanze batwibwiye ko hari abamaka yakorera yamaze kwibonekeza kandi no muri sante nyene raporo batanze baravuze ko ayo maka yabonetse urumva ko ibibazo bitanguye kuboneka bivanye n'igihugu ry'amazi
indwara yakorera ivugwa mu makartie ya Kajiji na Busoro ziri muri zone Kanyosha komine Mugeri ntara ya Bujumbura iyo bimaze ikiringo cy'iminsi irenga indwi nk'uko byemezwa n'abanyagihugu baho amakuru atangwa n'ubuyobozi bwa komine avuga ko hari umugambi wo kongerereza amazi meza muri ibyo bice biciye mu ishyirahamwe ritanga amazi Regides
mu Kayanza naho umugambi wirondoka rijanye n'amagara meza uguma wibonekezamwo intambamyi nko mu kiringo cha meza 6 aheze abantu bitabiriye uburyo bwo gutandukanya imbyaro bari hagati y'ibice 12 na 17 kwijana mu gihangiro rya leta ko bayo yari uko muri ico kiringo abantu bo bageze ku rugero rw'ibice 39 kwijana ibi byari byakoranije impande zitandukanye zegwa n'uwo mugambi mu Kayanza hari ku munsi wa kane wagatano w'indonwi mu ntamba mizerekanywe harimo inyigisho zitangwa n'amadini n'amashirahamwe amwamwe hamwe nuko abubakanye batabona kumwe uwo mugambi wo gutandukanya imbyaro idonido na mugenzi wacu akorera mu Kayanza ni Jean Nahimana
ibiharo dukesha ibiro bijejwe amagara y'abantu mu Kayanza vyerekana ko ibitigiri by'abantu bitabiriye kuja ku buryo bwo gutandukanya imbyaro vyari ku rugero rw'ibice 15% muri nzero uwo mwaka turimo muri ruhuma ibice 14 ntwarante ibice 14% ndamukiza ibice 17% rusama ibice 14% ruheshi ibice 14 n'uduce 9% mukunze Herbert Patrick umugenduzi birondoka rije namagara meza mu Kayanza abona ko imwe mu ntambamye zituma urugero rw'abitabira kuja ku buryo bwo gutandukanya imbyaro rutaduga byo bari bihuha bifatiye ku ngaruka mbi ku magara y'ubukoresheje
ingo usanga yageza aterekanje kuri bona ubuhinga ugasanga ubuhinga yakoresheje ubwo rugo ntibwarogendekeye neza ni kubera iki mutoshiraho umugambi wo gusigurira ingo n'imijyango ubuhinga bwo kugira planning familial ingaruka kuri bumwe bumwe hanyuma abantu bakabara kubijamwo bimeze neza
umwe mu bakenyezi bo mu Kayanza bavuga ko araho umukenyezi aja ku buryo bwo gutandukanya uzaro bwa mugwa nabi wo bubakanye agakomeza kuja kuvyara abandi bana hanze
je twari twumvikanye yuko tuzobyara abana bane ariko nza numva jambwira ati oya tuvyara wundi mwana je ndaja kubwo buryo ko munyuma nagiye rero numva yuko wewe yaratanguye indi dosya gaca yigira hanze mu mwanyajeho n'abanahagaritse ama sasanga yavyaye abandi bana hanze numva ambwira yuko afise nk'abandi bakobwa indwi
bamwe nabandi mu bubakanye bakabona ko hari hakwiye kubaho inyigisho zikwiye zotuma ukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro atangaruka mbi zikurikira ku magara yiwe nimbona Desire umukozi w'Imana mu Kayanza bonawe ko abubakanye bari bakwiye gutandukanya imbyaro bakareka gukurikira inyigisho zibahamagarira kurondoka cyane
umuntu amaze kuvyara n'umwana umwe aba yamaze kurondoka rero kubwira abantu ngo nibavyare buzuri isi igihugu cyacu turabona uko kingana twahava dusanga turiko turakiremereza rero turakwiye kubaho twitayeho cyane cyane iterambere ry'igihugu tukarabati mbese igihugu cyacu kiva hehe kija hehe
Floriano Ndabarushimana umukozi w'Imana akaba n'umuhinga yanonose ivyigwa bijanye n'imibano be n'inyifato abona ko abarongoye amashengero bakwiye kureka abo barongoye bakaba aribo bahitamwo uburyo bubereye bokoresha mu gutandukanya imbyaro muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio indundikira utuyo
Mubijanye n'uburimyi ubushikiranganje bujeje uburimyi buvuga ko bugiye kuduza igiciro ku kiguzi cipampa ku murimyi nkuko biherutse gukogwa ku biterwa by'icyayi n'ikawa mu gihugu ibi byavuzwe n'umushikiranganje ajeje uburimyi ku munsi wa kane w'indondwi hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ariko ntiyashikirije ryari ico giciro gishasha gishobora gutangurira kuja mu ngiro umushikiranganje Prosper Ndodiko kandi asigura ko kugira ngo ibyo bishigwe mu ngiro abarimyi babwirizwa kubanza guhabwa ijambo ariko habara n'abahamagarira gushishikara gukingira isindi mwatumukurikire
murazi yuko ku cyayi twaradugije ku kawa twaradugije nabipampa rero tukafashe ngo bwo kubadugiriza ubu rero igiciro turamaze kugiharura ariko rero mu namba shinga amateka baradusabye yuko mu gushinga ibiciro tuzora tubanza guhamagara abarimi igiciro tukakirabira hamwe ubu rero ibyo twaharuye turabifise mugabo hagiye gutunganywa inama kugira ngo kojeriko ihamagare abarimi bipampa icyo giciro bagishingire hamwe kandi rero dushaka yuko bizoba vuba kugira ngo icyo giciro tuzashatangura ihemba rya bigori twamaze kubadugiriza kabeyi n'ikawa tukabadugiriza n'ipama tukabadugiriza n'icyayi tukabadugiriza hazogeraho rero umurimyi noneho nte sikera umurimyi yamaze kubona yuko uburimyi ari umwuga wunguka amahera yamaze gushika mu mfuko iyo bashoboye catubwiraho rero tubahimiriza kugira ngo bitabire akakamu ko guca imikobe kugira ngo dukingire isindimwa kugira ngo wisize nizoza kugatasi imburi zoze kugwa isanga imisozi yose twayikingiye
Nayo kugitegwa cika wagerutse kuduzwa igiciro umutegetsi yavuze ko ihemba kwisize ni riheze rizoba ryabaye gushika kuwa 31 za kuno kwezi ariko ubu ihemba rikazoba hakoreshejwe ubuhinga bwa none n'ubunyene humviriza umushikiranganje yajeje uburimyi ni Prosper Ndodiko
abakozi rero barongoye amatuno rero barasabwe yuko bateza gukoresha ubuhinga bwa none ajya amatablete yakoreshejwe muri rusasuma niyo twakoresheje kugira ngo dushire ubuhinga bwa none ku matuno rero itonero ryose takuba rifise urutonde rw'abarimi bari muri ya tablet nabone bazorihigwa ku makonti ariko barashaka no gukoresha no amatelefone kuko ubuhinga bwa none ubugara gwiriye tukavuga tuti nta muntu numwe kwise itonero uzokwemera ibiharo byiwe mu gihe bitatoro byaciye muri ubwo buhinga kuko abazokoresha amatableti ubarashitse mu mitumba bacha bafata ibiharo byose babishyira mu mashini icyo gituma rero biharuro n'intonde byamanitswe aho se ku matonero acha dusaba rero yuko abene gihugu bashoye ikawa boza kuraba yuko kuri zo ntonde bariko kugira ngo nitwatangura guhemba tuze dusange atawe basimbe igiciro kukawa caradugijwe carahaswe mbere no kugwizwa na kabiri 2008 ku ikawa ihishe neza imwe twita serize A n'igihumbi n'amajana ane kuri serize tuzotangura guhemba ku bantu bose bashoye gushika ku igenekerezo rya 31 rusama uyu mwaka turimo tuboneho rero kwibutsa abarimi b'ikawa bataratanga ibyo basabwe ko bunyarutsa kugira bahembwe bakurikije ubwo buhinga tumvikana yuko batazoba bakuriye muri ubwo buhinga bwa none ikazohemba umuntu wese azi yuko aricyo yasabwe umwidondoro yuko ateza kubitanga
Radio Indundi Culture
Hadiwe ndundi kilitio turamandanya nano makuru ni kuisa hachumi na zibiri zumugoro wazirinze minuta mirongi wiri ni ndwi hano muri studio igisata kijejwe uburaro hamwe no gutunganya ibisagara mu ntara ya Gitega kirihaniza inyubako ziriko zigwizwa mu kajagari muri kino gihe mu makaritsiye cane cane hari ku mpera y'igisagara ca Gitega bene izo nyubako ariko basigura ko babikora uko bafatiye ku buryo baba bafise bakagwana no kurondera aho imiryango yabo yoba ayo mazu akunda kuboneka cane cyane mu makaritie ya Rutegama bwoga Rukoba hamwe n'ahandi hataracibwa amabarabara canke ngo hashigwe izindi nyubako rusangi hidonido na mugenzi wacakoreraho Igitega ni seti ntanguvu
Igisagara cha Gitega kibandanya kwaguka kumwanya bamwe bakavuga ko kirangwa muri iki gihe n'ukubaka mu makaritie atandukanye cyane cyane mu yari mu mpera z'igisagara mu kajagara atamabarabara yicibwamwo abo bantu nabo bari kubaka muri iki gihe bamenyesha ko abatari bakeya ko barondera uburaro bwa mbere aho bavuga ko ari kurondera aho bakika umusaya muri iyi minsi irangwa n'iduga ry'ibiciro n'utavana ko ibikoresho byankenerwa ibifungurwa hamwe no gupanga bidasigaye nyuma bashikiriza ko baheza bagatumbera gutyo muri ayo makartie mu mpande zine z'igisagara bakagura ibibanza umwe wese afatiye ku buryo afise n'inzu yifuza kuhubaka ayo makartie abonekamwo inzu ziriko zirubakwa muri iki gihe atamabarabara aracibwamwo akwije ibisabwa hisunzwe itegeko rigenga gutunganya ibisagara muri iki gihe uturorero ni Rutegama mu buseruko bushira uburaruko bwoga mu buraruko bushira uburengero Rukoba mu buraruko n'ahandi urongoye igisata kijejwe uburaro no gutunganya ibisagara mu ntara ya Gitega Emery Niyonzima aterakamo uyo wese imbere y'ugugura ikibanza no kucubakamwo ko abwirizwa kwitura ico gisata mu ntumbero yuko baheza nabo bakamwereka ibikwiye kwisungwa biturutse ko hariho abantu bagura ibibanza akarero munsi y'insinga zitwara umuyaga nkuba mwinshi wa Regidezo azocishwa amabarabara canke izindi nyubakwa rusangi kuri abo bantu nabo bariko bubaka inzu mu makartie atandukanye y'umpera z'igisagara muri iyi minsi Emery Niyonzima amenyesha ko igisata ubuha giheza kigafasha abo bantu gutunganya bibereye amabarabara muri ayo makaritie gutyo amakaritie yabo babamwo ashobore kuba nyabagendwa anise ntanguvu Gitega Radio Indundi Kituro
mu ntara nshasha ya Burunga nayo hari abakozi bahora bakorera komine Nyanzarake mu itunganywa rishasha ry'intwaro birukanywe mu kazi bidoga ko ubuyobozi bwa komine bugiye kurangiriza ikiringo cyabwo badatunganijwe kandi bari bafise ibyemezo ko bakuwe mu kazi biciye kubiri n'amategeko mu gihe yahora ari komine Nyanzarake mu itunganywa yahora ry'intwaro igiye kugigwa n'ayahora ari komine Mabanda hamwe na komine Vugizo abo bakozi basaba gutunganya izwa kino kibazo kandi kiramaze gushikanwa mu butungane ni nkuru ya Serge Sindayigakorera muri ico gice dushikirizwa na Egide Nahayo.
Ematatari hagati yabo bakoze na komine Nyanzarake ariko aramarikiringo c'imyaka hafi 4 abashengeje komine Nyanzarake ni babiri bagizwe n'umudereva canke umushoferi hamwe n'uwahoza akorera gisata cyandikiro muri komine Nyanzarake bita Office de l'État Civil bemeza ko birukanye uwo mukazi barenganijwe nk'uko babivuga.
Ituzi rero ko tuzorenganwa na commune cyangwa n'abazosubirira abo bantu nuko tuzorenganwa ibyo tuzobaza nde azoturiha ibyacu ko abo bagiye kuko twakuye mu kazi bidaciye amategeko.
Ogisenge ndakuriyo yahoze ari umudereva wa commune avuga ko ni namanuza jambo ya commune Nyanza Lac yari yanabujije ko avanwa mu kazi ari kurongoye commune Nyanza Lac abirenga ko mbere n'imanza akemeza ko amaze kuzitsinda.
Dukoranye na mustaneri bangana bane na yakoranye na Ciza Evariste ndakorana n'uwo bita Pridas akorana n'uwo bita Nduwimana Jean Claude. Cyabaje nuko ubu bampaye gira kane Irankunda Marigoret twatumaze kurana imyaka ibiri kadukorana neza mu nyuma cyaduka ibyabayitse cyero cyananga gushikira ibidashoboka n'azambona iketi mpagarika ntazi ico nzira konse kominari yose vrema yarampagarikira bwo ati by'ukuri umuntu ntakimazina cyobura ko uwo muhagabo w'umurika ngo natahe kandi atanakimazira.
Fidel Karenzo yahoze akora mu gisata cy'iyandikiro muri komine bita Etat Civil wavuga ko uretse kwihugwa giye ritakurikije amategeko uwo bari bakuriwe rimwe mu mabanga we havuye asubizwa mu kazi ubwo nyene ariko we agumizwa mu ibarabara kandi bari bagijwe amakosa amwe we atanemera ko ari amakosa y'akazi.
Twari kumwe n'umukuru w'umutumba aho nyene mba wewe yashyiramo ikete yo gusubira mu kazi aho tuviriye mu gasho mwajyanye mu kazi ndandika na letre do ruku yaravyanse icyo cyo yaranyagirije ni kiki.
Bompi basaba gutunganyirizwa mu gwabwe imishahara yabo hamwe no gusubizwa mu kazi narijya batabona ubwo bazitura kuko kumene Nyanza Lac kubita kibaho
nibamubaze hakirika ratarava hajya kuko ntitushobora kwemera kuburenganywa bwihukirimo amategeko umuntu akukura ku kazi cyo kwagirije ukera ikintu kigaragaza yuko harimo kandi kantu rero agenda kerekanye
mu ndinganizo nshasha isigaye yitwa kumene Nyanza. Tugaragaje kubaza mustanteri wa kumene Nyanza Lac Marie Gorette Irankunda ariko ntiyashimye kugira icyo ashikirije ku ico kibazo cyabo bakozi ariko nkuko biboneka ku ikopi y'urubanza rwaciwe na sentare y'intara ya Makamba kwa 27 ruhumu no mwaka ino yavuze ko ugitsenge ndakuriyo yirukanwa mu kazi na komine Nyanza Lac hatisunzwe amategeko inategeka ko komine mu rihindishi amafaranga angana miliyoni 11 n'ibihumbi 777 n'98.
Urakoze hiji dumuga ho kubumba muri kahise warangurwa n'abarundi mu bwoko bw'abatwa uri kuragiramirwa n'iterambere rya none mu gihugu n'umwihwezo w'umuhinga mu bijanye no kuzura ibisigarira bya kahise n'iby'imbere ya kahise abibonamwo kutubaha itunga kama Elias Sadiki asigura ko bene uwo mwuga ubu babayeho nabi kandi bama bariko barakora mu ntambamye habona harimo ukubura aha batwa bakuri ibikoresho ariko gusaba ko leta yokomeza uwo mwuga gusumba guha ibyicaro bya politiki tike bene wo tumukurikire.
Umuga wo kubumba mu Burundi uri kwatituka kubera yuko abarundi babumbiye amasafuriya ariko araza va hanze icyo cyo bituma rero umuga wo kubumba gira ibibazo birateye isoni uno munsi ugasanga abatwa muri komo bahereza aho bicara ryo mu biti mugabo ni barya bakiyamba muhaye hasi hari abamerewe nabi birateye isoni kuno umuntu amara umunsi akabumba inkono zitatu imwe gushya amara 155 kwazosanga gera zituriye bitwaye inkwi aciye zankora zishora akwimwe 2500 bwambe ntibagira abakuri bumva inzara ikibatera ubwa kabiri horanka n'abakuri inkwi iyo ni yanzara nyine bacagira ibibazo ubwa gatatu abarundi bo nyine ubwa bandi bararenganya abagira uwo mwuga hanyuma rero nabo ndabibutse yuko hariho abandi babumba atarabatwa abo mu miryango y'abahutu babumba nabo babumba inkono bashora zijya zo kwengamwo inzoga inzoga rero zikirundi n'ubu ziracyanyobwa icyo gituma intango zikigugwa kwa bahutu bumba intango bakomba n'ibibindi ariko abatwa bumba inkono ntonto arizo zobabeshejeho sije zugwa amafaranga make rero abahutu beshi ariko arabiheba bigomba yuko nabo nyine babegera kuko umugwa uzimanganye tumenye yuko ari ragikama twa turiko turatakaza rero nuvuga yuko ico nico leta igomba kugaruka kandi bagarukira atari kubagarukira ndo kubahereza bigiye biti bya politiki ahubwo umuntu ugomba kumuteza imbere umuteza imbere muri bijye nyine asanzwe akora ni kuvuga guhereza agaciro umwuga wabo.
Elisa Dikin umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye no kuzura ibisigarira bya kahise n'iby'imbere ya kahise ni naha duciye turangiriza no makuru. Ndabashimiye mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza nshimiye n'abagenzanje bayegeranije umuhinga bw'ibyuma watuma amajwi bashikira yeri Mathieu Habona Yesu twese tuyifurije kugira ijuru ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu.
Nolis Nduwimana.